Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vya ivyuno mwanya ikaze mwese incuti bakunze.
Umujyano nyarugusu nitambi sefe nibwo babudasanzwe bivanye n'inama zitandukanye zagitswe n'abarongoye hano karere ka Kakuru muri Kigoma, aho babwiye ko inzuzi zose z'abarundi ziri mu ntara ya Kigoma ziza gusubira mu Burundi.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi yahungiye mu gihugu cya Tanzania, ari muri benshi bafise ubwoba bw'uko bashobora gutahukanwa mu Burundi ku nguvu umwanya n'umwanya. Iyo nkuru turayigaruka ko hanze hato mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make ko inama ya ONU jejwe amahoro n'umutekano ejo yafashe ingingo y'ukuba irabangiriye gukura abasirikare bari muri Somalia kubungabunga umutekano, nyuma y'uko bigaragaye ko abasirikare ba Somalia batarashika ku rwego rwo kwicungerera umutekano abasirikare 1000 mu basirikare bumwe bwa Afrika, 20,000 bo mu rwego rwa AMISOME byari bitegekanije ko batahuka mu bihugu byabo mu mpera z'ukwezi kwa 10, ariko ONU yunguruje gutaha kwabo mu mpera z'ukwa kabiri. Abasirikare ba AMISOME barungitswe mu 2007 gufasha leta ya Somalia mu rugamba rwo kurwanya Al-Shabab. AMISOME ihabwa uburyo bw'amafaranga na ONU hamwe n'umuryango umwe bwa Buraya. Inama ya ONU ihijeje umutekano yongereje kiringo cya AMISOME gushika ku igenekerezo rya 31 mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2019. Ivuga kandi ko abasirikare ba AMISOME bazotangura gutahuka mu kwezi kwa kabiri umwaka uza. ONU yifuza ko igisirikare cya Somalia cyokwiyubaka mu ntumbero yo kwicungera inzego hamwe n'umutekano mwaka w'2021 ahategekanijwe amatora. Murwizatunga kongera akaba n'umunyepolitike Moise Katumbi yashikirije ko yasavye uburenganzira bwo gusubira gutahuka muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo haranire ikibanza amatora y'umukuru w'igihugu yimirije. Katumbi mu kiganiro kuri telefone yahaye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP aho ari muri Afrika y'Epfo, yavuze ko yasavye abategetsi ba Kongo uburenganzira bwo kuzana indege yiwe ikarwa ku munsi wa gatanu mu gisagara ca Lubumbashi, umurwa mukuru w'intara ya Katanga. Katumbi w'imyaka 53 yahoze ari buramatari w'iyo ntara itunze ubutare bwinshi kandi akaba yari mu Birigi kuva mu kwezi kwa gatanu muri 2016. Inyuma yaho acaniyemo na perezida Joseph Kabila. Yasezeranye ko azotahuka guhiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu naho yaciriwe igifungo cy'imyaka 3 kucaha cyo kunyuruza imitungo ya leta. Yagirizwa kandi kuba yahaye akazi abacangiro afise igitabo c'inzira c'ubutaliyano kandi amategeko ya Kongo atemera ubwenegihugu bubiri. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3, mu Burundi naho ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19.22, turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahe ikaze muri kino kiganiro wanyu mu ntara hanini zikiza kuba kigizwe n'amakuru avuga muri Tanzania mu gisata c'impunzi z'abarundi aho nko mu ikambi ya Nyarugusu ubwoba ari bwinshi bamuzi z'abarundi zahungiyeyo zivuga ko zabuze ayo zica nayo zimira zemeza ko zitegekwa kwiyandikisha kugira ngo zitahukanwe ku nguvu kandi zumva ico zahunze kikihari abari bagerageje guhunga bava mu ikambi bariko barasubizwayo reka dutega amatwi umwe mu mpunzi yagiranye ikiganiro na mugenzi wacu je ni Mukankusi iyo mpunzi ntiyashimye ku izina ryiwe rimenyekana ku mvuzo umutekano
umujyano nyarugusu mu ikambi cyose nibwo babudasanzwe ibanye n'inama zitandukanye zagiswe n'abarongoye hano karere ka Kasuru muri Kigoma aho babwiye ko inzindi zose z'abarundi zimuri ino ntara ya Kigoma ziza gusubira mu Burundi kuko bahunze kamaze gutorerwa inyishu mo tugerekwa n'ibikorwa bimwe bimwe bikorerwa hano mu ikambi nk'uguhagarika urudana rwa hano ku masoko atandukanye hari isoko yitwa Mungano twarudandarizamwo aduhaye izinda nini kuko muno se tubidana zo abi tuzeye kuze azoba yarondeye abayimuzinda hariho n'ihagarikwa kandi y'amasengero amama atandukanye aho babitanguye hariho isengero rya Adventiste bari bafite gikorane semanyinga abiri bo ryaringa rya mbere ariko abwiye yuko bahagarika ibyo bakora icyo bababwira guhunguka kujya indi nubwo abudasanzwe ufatiye majyamaguma avugwa avugwa hagati n'hagati hano mu kambi aho bamwe bamwe mbere bajya batete n'ikigo bamwe bari kujya muri Zambia muri Mozambique mu Uganda n'ahandi aho bamwe bamwe mbere bajya bafashe n'igisabo cya Tanzania bakaba bagarukanye hano mu kambi y'umuntu
uravuga ngo abantu batekera bajya mu bindi bihugu bava aho ngaho barahunga iki n'iki kibateye ubwoba rutubwiye ko hari amagambo avugwa ashingiye ku kuba mwarasabwe kwiyandikishiriza gutaha hari uwigeze ahohoterwa ngo mu nkambi
ego biribonekeza aho ibintu bimwe no bya amaserivisi yakorwa hano mu nkambi nk'uko kuvugwa ibijyanye n'imbero n'ibindi bimwe bimwe agarika mu bitaboneka aho tujya kwivuza ugasanga nta miti iriho n'amafarumasi aho akorerwa hano mu nkambi badamaze imiti ayishyiriye nk'ibyo rero birateka neza yuko ibyo bavuze bagomba kubishyira mu ngiro
ibyo bavuze ushaka kuvugana ibiki
byo kutwirukana byo kuvuga bitreka bintu bitaboneka n'amasomo adashobora kubona
barabirukanye se cyangwa barabwiye mu mwiyandikishije mutahe
baratubwiye ko twiyandikishije ngo dutahe mugabo bari basabye yuko bwa mbere gusa hari ubugome bw'umuntu ariko urazi ibikorwa bari kwa dukorera mu by'ukuri ntabwo bagomba ko dutaha ku meza bashaka ko dutaha ku nguvu ikuduha imibiri ya twese iriho ikorwa hano mu ikambi ko atadutemeye gukora ahubwo dukwiye dutsinda kubikorera mu gihugu cy'u Burundi kuko igihugu cy'u Burundi kirimo abantu benshi bari hejuru igitigiri cy'abantu bari hano mu ikambi
icyo babasaba rero ni ukwiyandikisha hari abatangiye kwiyandikisha
mu bisanzwe aho tumva ibyo bimiriza abantu benshi bari bamaze kumva ku mengo biteye ubwoba kandi biranaboneka rero hariho abantu bari bagiye kure bimwe bimwe bitandukanye bya UN byo kwandika abantu byo bahunguka ariko nta muntu n'umwe bigeze bandika babwiye bakiri batahe urutonde kwandika impunzi kugira zihunguke zatangwa neza rero abantu nibo batabona ku mengo bari mu mayira abiri bamwe barahamiriza ngo batahe abandi bakaza mu bandi
hari igihe babahaye se cyo kuzagaruka kwiyandikisha
bavuze yuko ni urutonde rwatangwa neza bazohamagara impunzi ikaza kwandikisha ariko nta kigo batanze imiti
none urwo rutonde babwiye ko ruzaturuka hehe
bo ruzajyana na ngo Dar es Salaam kuko niyo byavuye byose byavuye Dar es Salaam byose bigomba i Dar es Salaam byafite kwiyandikisha n'urutonde ngo niyo rwozana
ni ukuvuga aho mwiyandikishirije musaba ubuhungiro
oya mu kwinjira wumva n'amategeko yose n'ibiro byose by'amashyirahamwe atandukanye i Dar es Salaam rero bivuye ngari yose ari Dar es Salaam batangura kumenya izina kugira abantu bahunguke
nk'uko nakubazaga ku byerekeranye n'umutekano harashize iminsi hari abantu bavuga bati hari ikibazo cy'umutekano mu nkambi ya Nyarugusu hari uwaje akabahohotera mu nkambi cyangwa ni ibi bikorwa byo guhagarika serivisi zimwe mwabonaga hanyuma bamwe bakumva ko ibyiza ari uko bajya ahandi
bo ubiravye nta waje ngaha mu guhohotera mu biboneka nko ku rukoba cyangwa ibindi ihohotera bakora niyo terifatiye mu majambo no mu manama bagenda bavuga no mu bikorwa bagenda badukorera bitaboneka ariko babizerekana mu majambo
none se nkamwe ubwo icyo musaba ni iki uravuga uti bamwe baravuga ngo mwiyandikishe abandi bati memuretse gatoya kuza kwiyandikisha tubanze tubone urutonde nkamwe nk'impunzi murabifata gute murabyakira gute mwifuza iki
kubera yuko icyo tujye twahunze kitarahera mu gihugu cy'u Burundi kubera ko tuzi kandi ishyirahamwe ryatwakiriye atatu riravuga ku bijyanye n'ihunguka icyo dusaba dusaba ko amafungu yokwitabira badasatsi bunzabarundi hano muri Tanzania kuko baronega cyane n'ikwese amafungu yitariki kibazo kubera igihugu bitanukanye byarasimbunze ariko baronega cyane n'ikwese abahungiye hano mu Nyarugusu bigaca bigaruka rero ku n'amajimejime zagiye zirera mu mbuso aho bavuga yuko inzu zigiye guhunguka hanyuma batugise n'inama baje batugira yuko aha ata muntu umwe yigeze agisha umwana bisaba rero ko amafunguro kuko kino kibazo cya Nyarugusu bakakiraba neza.
Hari ikindi wifuza kuba wabwira abumva radio Ijwi rya Amerika?
So nubwira abumva Ijwi rya Amerika abafite amajwi ashyira kure bose badutabarije kubera ngo hano hantu tubona naho tuyicaye bagira ingorane umwanya n'umwanya dusaba yuko amafunguro kuko kino kibazo hanyuma nimba hacya Tanzania ifite uburenganzira bwo kutwakira kandi kuduha aho tuba batondera ahandi hantu twoja aho twumvuka umutekano watoba umeze neza aho abana bacu bashobora kwiga aho dushobora gusenga aho dushobora gukora ibikorwa bitandukanye n'ikibyiza kukibyiza neza.
Naho mwumvise rero ishirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi RCR ataco yavuga kuri ico kibazo. Amashirahamwe 18 yigenga y'abarundi yandikiye umufasoni Maya Sahil Fadel ajeje ibibazo vy'impunzi n'abimukira ku mugabane wa Afrika asaba kurungika umurwi vyihuta kugira ngo utohoze kuri ico kibazo. Inkuru tubaza mugenzi wacu i Nairobi Heroje Wirikaneza.
Muri iyo kete amashirahamwe amenyesha umufasoni ajeje ibibazo vy'impunzi abasaba ubuhungiro abatejejwe izabo hamwe n'abimukira ku mugabane wa Afrika ku impunzi z'abarundi ziri mu makambi atandukanye mu gihugu cya Tanzania zisubugerejwe n'ibibazo bitandukanye. Yemeza kuri ruhande y'umutekano muke urangwa mu makambi hiyongera kwitera bwoba impunzi za maziragirirwa ku munsi ko zishobora gusubizwa ku gahato mu gihugu zahunze. Ayo mashirahamwe asaba umupfasoni Maya Sahil Fadel kubanguka gutabara kugira ngo icyo yita ihonyangwa ry'amategeko mpuzamakungu yo gutabarana rihagarara. Uko ari 14 aba yarongoye bibukije umupfasoni Maya ko abarundi bangana n'igice cy'umuriyoni bahungiye mu bihugu bibanyi kuva ubutegetsi bwa president Nkurunziza butangurije hamwa yabiyamirije kiringo ciwe cya gatatu hamwe n'abashatse guhirika inzego mu kwezi kwa gatanu mwaka 2015 bakanamwereka ko Tanzania ariyo yakiriye benshi kurusha ibindi bihugu ikabirimwo abarenga 270,000. Abarongoye amashyirahamwe yigenga basanzwe nabo nyene bari mu buhungiro bavuga ko kuva president Nkurunziza agendeye intara ya Ngara umwaka uheze agakurikira ijambo rya mugenzi we wa Tanzania yahamagariye abarundi gutahuka iwabo kubera amahoro n'umutekano vyaba vyaragarutse impunzi z'abarundi ziri mu mahano atagira izina. Bamusigurira bagira bati mu gihe ivyaha vy'agahomera bunwa bibandanya gukorwa mu Burundi nk'uko raporo y'umugwi w'abahinga mpuzamakungu utohoza ku Burundi heruka gusohoka ivyerekana ugusubugerezwa n'iterabwoba bibandanya gukorerwa impunzi z'abarundi ku buryo ukubirukana bishobora kuba umwanya wari wo wose. Umupfasoni yaraba ibibazo vy'impunzi abimukira abatejejwe izabo n'abarondera ubuhungiro ku mugabane wa Afrika anibutswa kuri ruhande y'ayo makenga kandi hari n'ikindi kibazo cy'uko amakambi abarundi barimwo yegereye urugabano rwa Tanzania n'Uburundi bigatuma urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mbonera kure ruyinjiramwo gutera ubwoba impunzi bitazigoye. Ayo mashirahamwe ashimangira ivyo yanditse ati inkoho zaratoye mu makambi y'impunzi kandi izo mpunzi ntizisiba kwitabariza yamara ugukingirwa kwazo ntigushemeye na gato. Yongera ko ku impunzi zimwe zimaze kwicwa izindi zikika ku icumu canke zihungira mu bindi bihugu bibanyi mu gihe hari n'izibayeho zinyegeje kubera abakozi b'iperereza ry'u Burundi binjira mu makambi. Abashize umukono ku rwandiko rwarungikiwe umupfasoni Maya basigura ko muri iyi minsi heza bivuye ku itegeko ry'abategetsi ba Tanzania impunzi zatwe uburenganzira bwo kuja kudugura mu masoko yegereye amakambi zikaba zanabwiwe ku dusoko twose turi mu makambi hagati dutegerezwa kuba twugawe ku itariki ya 15 ukwezi k'umunani buca twinjiramwo. Amashirahamwe 18 yanditse atabariza impunzi z'abarundi yamenyesha kwihushanya n'amasezerano agenga impunzi Tanzania ateye ku mukono icyo gihugu cyugaraniye abarundi mu makambi y'impunzi cyabankira kuja hanze kurondera inkwi zo guteka. Abayarongoye bakavuga kwidataho bitaniye no kuba mu ibohero. Icyo bita umugambi w'iterabwoba ku mpunzi z'abarundi bashikiriza ko caseruwe na buramatari w'intara ya Kigoma kuwa 25 ku kwezi kw'indwi turimwo igihe yagendera ikambi ya Nduta akavuga ko ashobora kwirukana impunzi zose kuko zibangamiye umutekano n'ubutunzi bya Tanzania. Basaba uwo bituye ibintu bitatu nyamukuru: kurungika mu maguru masha umugwi uja gutohoza mu makambi y'impunzi muri Tanzania, gutanguza ibiganiro na leta y'ico gihugu kugira ngo yubahirize amategeko agenga impunzi ya ONU nayo muryango w'umwe bwa Afrika hamwe no gutegekanya imikenyuro yose ya politike imigenderanire n'amategeko kugira ngo izo mpunzi ntizirukano kuva mwaka 2016 indongozi za leta n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD zaragize ingendo zitari nke muri Tanzania zijya gusaba kw'abarundi bahungiyeyo botahuka kuko bahunze ubwoba gusa batewe n'abashatse gushika inzego zitorewe n'abanyagihugu gushika ubu ishyirahamwe ryita impunzi ku isi ICR ntacyo riravuga ku bivugwa ko impunzi z'abarundi zishobora kwirukanwa Danahyuza jeje kumenyesha makuru ku rwego rw'akarere ka Yase muri ICR yabwije ujya Amerika kwa zogica yivuze ko kuri uyu wa kabiri eroje uri ka neza Nairobi ujya Amerika
Ejo ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda misiyo se murayimenyere ko nkano mango tubandaniriza ku kiyago cy'abanyedini mugenzi wacu ibujumbura Diane Ndonse hatubwira abatumire bari kumwe nico bagiye kuyaka
Ego Diane nazwe reka ntangure nakira bano batumire Patiri Artide Njabuheze umunyamabanga mu biro bikuru bijejwe inyigisho n'indero muri Ekereziya Katolika turasubiye kubaramutsa
Ndabaramukije n'abatwumviriza ndamukije n'abo tusangiye ikiganiro
Apotre Celestin Haragakiza murongoye isengero ry'ivugwa butumwa ryaho Yesu yavukiye riri mu ntara ya Mwaro namwebwe turabaramukije
Turabaramukije cyane n'abari kwa tumwa turabaramukije amara imana bane namwe
Umushingwa manza Atanaze Nikazohera namwebwe turabahaye mwaramutse
Ndabaramukije Mukije nanje ndaramukije abo dusangiye ijambo turamukije ko batwumviriza
Turamutse n'uyu munyagihugu wo mu ntara ya Mwaro Gervais na Kirutimana yemeza ko yaroze kandi akajani kuzimu turabaramukije Gervais
Yego ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo
Twibutse abaduteza abiri ko muri ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kubandanya igice cy'inyuma cy'ikiganiro kubijanye n'uburozi tugashimikira kugutorera inyishu ingorane butera mu kibano Patiri Artide Njabuheze tubandanije ikiganiro mwebwe muri mubemera ko umuntu ashobora kugwara ibyo mwise amashetani akamuvugisha nubwo ababiyemera kuba bari mu batanze uburozi nabo bavuga bati nyabuna ni twebwe tubuvugisha mwebwe umuntu nkuyo mumufasha gute
nko muri Ekereziya Katolika turafise ico bita ministere de l'exorcisme nuvuga yuko muri diocese imwimwe yose hariho umusaseridoti abubasha n'umwepiskopi gaheza akamuha ugurusha guko ari we wenyene muri diocese nzima azotegerezwa gutohoza yuko vyukuri uwo muntu ibyo bavuga ko ari amashetani yafashwe na mashetani no kuvuga rero n'uruhusha aronka ukaba n'umuhezagiro n'ububasha aronka buhambaye saba sacerdoti bose maze rero kugira umuntu amenye yuko ari amashetani yamufashe naho nyene kenshi babanza kumurugika kwa muganga nukuvuga abaganga bakaraba ko atangwara nimwe yindi yobafise niho rero umuntu bashobora kuvuga bati vyukuri uyu muntu ibintu agwaye birasiga ubwenge birasiga n'abaganga muri icyo gihe niho rero uwo bita l'exorciste ashobora kumusengera akagira ejo bita l'exorcisme murumva rero si ibintu vya misi yose ni ibintu novuga yuko bibagake cyane
batarafata ijambo urumva ntumenya ko yavuze yagiriza uwo yanka cyane yicura uwo yibaza ko yamurutse kuko maze kwicura kurogwa uburozi burinda kuza nibaza je sindarogwa ariko nibaza yuko umaze kubyicira mukagomba kubigenderamwo nibaza yuko utabura wowe ubivugako nico gituma amateka cya kingira abantu bagirizwa bene ivyo bintu bari kwara bacoza cyane kubabeshera cyane umuntu yihu bubasha bwo kwazi kuvura hari mugasanga asenzikaje ubuzima bw'umuntu
ariko nubwo amategeko abandanya abihakana cyane nuko se gutanga karorero hari umwana yigeze kwirukanwa ku ishuri y'Igitega ku mashuri abiri yagirizwa yuko aja ikuzimu rero baramwihaniye baramwirukana ku ishuri nkuyo sinzi ko ashobora kuba yararenganijwe cyane ariko nuko ivyo vy'ikuzimu na nuje yave yemeza yuko yagiyeyo ngira biduca navyo nyene ku mayange
no kugura igitabo c'inzira
kigurirwa he
kigiye iyo no kugura igitabo c'inzira kigurirwa ikuzimu nyene
kigura amaze gushikayo
iyo umaze gushikayo araguhafa gitire yacu akakubwira ati dufate nk'ubu ukuburi haze ufise menshi haze ufise make muga amahera make ya nyuma baho ni nk'ibihumbi 600 niyo make umuntu nyarucari
nyamwebwe mwatanze anga
je natanze 800 kugira ngo ico gihe ndonke igitabo cyo gushikaye
mwayihaye nda igitabo cy'inzira uko dusanze twe tubizi kigurirwa mu gipolisi kijejwe imbibe kuri PAF mu gisagara cha Bujumbura mwebwe mwaguriye he
mufata inzira y'ikuzimu nyene niyo je kukigurira
ico gitabo gica kibafasha gushika
kujayo no kuvayo
kupaye no gusubirayo
eh kuburyo ukeneye ukeneye ngo kuje gutorayo imiti ikomeye canke ukeneye gutungisha umuntu kanaka urubwira uti ahupfuye n'ubukene uraza ndakwereke umbe imiliyoni zinize ndakwereke uburyo ushobora kudandaza ubeho neza atabukene ufise kandi we mwene kujana uwo muntu ukenye mugabo ugakena nico gitabo c'amategeko yikuzimu
wewe waragiye ariko niwigeze utunga
reka ntibyigeze reka Shetani ntiyemera ubutungo.
Mwebwe mwambwiye kugira mufashe kurondera iryo tunga abantu.
Nukuroga biba birimo.
Hari abantu ahikuzimo.
Ibariyo.
Benshi.
Benshi.
Mushaka kutubarira ahantu baca.
Kugenda nicyo kiyagatanganyika mubona ngaho hakoreshejwe utuntu tw'imiti duke mugaba atari duke.
Mwebwe ko mu bimwaro mwaciye mu kiyaga cha Tanganyika.
Yee, imodoka ntibona ko zipino zikaduka zikadusanga imwaro uri ipakiza.
Uwo munsi mugenda mwavuye imwaro sangapi mushika ku kiyaga cha Tanganyika sangapi mucinjiramo gute?
Je navuye imwaro mu masambiri yo mu gitondo. Ubwo ndashika ino hakirikare kugira ngo menye amasaha yo kugenda yari kuko yari yambwiye ati saa 8 ntize kugutanga yo ni ntango yo kujayo rero saa 8 igeze ndamurindira arateba ndamubwira ku telefone we ndagiye atoya ndindira ati ntibaransinyira kugira ndagushikire kugeza aho ndindira sizeri irakwira sizeri ninusu nzambona umutuguru aje chanduri ubundi ukayibona kumenga ihagaze mu ibarabara ariko itari mu ibarabara kandi akakwereka tewe ubu rero tugira dufata iyindi nzira iri barabara rica ngaha rigana ngaha iruhande ya Tanganyika iri tugomba tuce turiheba tuce ducaha aha muri aya mazi turahaca muta turahaca ati bumereza gatoye ukubita urugohe usanga uri mu kindi gisagara kindi atari kici Bujumbura kandi amazu yubatse amatara ariyo amazi ariyo umuduga wipfuza uriyo ibidandazwa wipfuza biriyo abasore beza bariyo
n'iyindi
nkumi nziza ziriyo
ego ibyo bintu byo kuja ikuzimu mwavuze ko mwagenda kugira ngo mufashe abandi kurondera itunga
ni canke imiti yo kononera abandi ubuzima
mwebwe mwungukiye
twebwe twarahungukiye dufate nkaho nkayo 800 uba waratanze uravuye baraguhaye ico gitabo c'amategeko c'ukuzozo uraranga abakeneye ibyo bakeneye we kuri ayo 800 utanze urashoboye kubona nk'umuntu atunze kaguha nk'umuriyoni canke miliyoni zibiri dufata umuriyoni kuri ya 800 ntiwongutse 200 cyubwire uti ngo tugende kuko ni wakurihira kugenda no kugaruka
mwavuze yuko hari ikiguzi mutanga harimo gutanga abana mwebwe mwatanze iki harabo mwatanze muri rwanya
ico gihe je narabuze umwana ntanga mubari bakomeye nemeye guheba inda iri munda y'umudamu wanje
bigenda gute
cyakiye biyikorora birayitwa
ntiwusanga ari bintu byahuriranye
ubundi ugiye iyo nda byatwaye urayibona igituma je bitabayemo uburambe byavuze yuko najanye ikintu kidaciye ubwenge
ndumva bamwe muri mwebwe murongo y'amasengero harimo kwemera ko uburozi bubaho kandi ko ibuzana umutekano muke
reka tubyite imyuka mibi
dufate ko iyo myuka mibi ihari bamwe mugarumva baravyita ubwo burozi nkuko yabivuze na mangetengete mu buryo butandukanye amategeko ariko ntavyemere kuko bavuga ati
ntabitoba neza niko ndaraba na Jerve imyaka afise urabona ko imyaka ikiri mito nta myaka ngira 50 arashikana Jerve ngira ngo umuntu baramuzanye akamushikana ngahe Bujumbura atakamushira nk'umukinindo kubera ataramenyereye agacha yibaza ati nta handi ni mu gisagara ni kwa kundi canke akamushira nk'umubuye ati ngira ikindi gisagara birashoboka ko nawe n'urumva
Ingegato apotara bihakanye.
Aho ikintu mbona urumba kumuzana mu kinindo cyane mwirohero cyane mu kinana n'ahandi biragoye cyane kuko wowe aho mu kinindo wamuzanye n'ibyo urinda kumusaba ko atanga umwana ari mu nda ngo akoroke agende abikimaze kugira ngo ashika ahantu. Urumba we byamusabye ko aheba umwana ari mu nda.
Imuremeza yuko bibaho yuko iko gutanga ibimaze kubaho by'abantu.
dufatiye kubyo yivugiye we nyene kuko ubundi twebwe ntabwo tw'Imana ngo tumenye ibiri mu mutima w'umuntu ariko we nyiravyiyemereye ku mutwe wiwe akavuga ati jewe ndemera ko natanze umwana wanje nkuvuga ko muri ico gihe twe ntiduhagarara ngo ntawe watanze ibyo bintu ya mutanze tubona
ibyo abantu biyemereye byose mwe mufata uko bishobora kuba ari byo
ibyo wiyemereye
namwe murumva
ko twimuza Jose n'umwa 12 kubandanya kwa muri wa mbere kubandanya atubwira neza ko Yesu yabwiye abantu bari ubushinzwe ko ubize gute niwe wiyizi ndumva kumengo niwe itetaye kumenya uko hagaze
ahantu rero kandi ahubwo aranyibukije apotre ahantu haca hanira makenga ko yavuze ati utanga ikiguzi gikomeye cy'umwana cyangwa umuntu wewe acavuga inda yakorotse twe tuvuka ruguru inda ruguru ikorotse n'unabimenya ko yakorotse ashaka kuvuga ariki ashaka kuba yavuze n'ikintu cyo bakitabaye uya tubari ati umwana wanje mukuru cyangwa wa kabiri yoba yaragiye cyangwa naka mukuru bacha yavuga ibintu bihuye no guhinyuza kandi murazi uko inda zivayo zitari nke kandi bitabaye byo hanyuma icyerekeye umwana
apotre sengera abantu benshi ndabona umwe ngafite
cyangwa ngiye gato cyansubira mvuge wa mwana mwavuga birukanye muraraba neza yuko niba bamuhoye kujya mu kuzimu kuko na directeur sindabize ko yo kandi ayubise nka mu studio peut-être waba mwagirije ati yagiye mu kuzimu ngira ngo bayafite nko mu ishuri hanyuma gashavuga ati yagiye mu kuzimu ko numva
bamwagirije ko atuma haba amasanganya ku bandi bantu
ico nibaza ko bamwagirije kintu kidashoboka ahubwo umwana yakwiye gukingirwa ahubwo abantu bamwagirije niba barakwiye gufatwa kuko bariko baramucuza cyane bariko baramwambika ibara kubera atazi
cyara makamishi ndahura nayo kuri ubujyo be n'ubu usinagize umuntu uyu muntu yaroze uwundi kuko simana namufasha karamuroga
ikintu nagomba kubaza majambo make navuze nti murasengera abantu bonga himwaro abarozwe n'abaroga muremeza yuko abantu barashobora kuja ikuzimu nkubuye Jehova muri mu bamusenge cyukuri muravuga muti yagiye ikuzimu ntiyaje mu gisagara kuko yavuze ko ahikuzimu hasa no ngaha mu gisagara cha Bujumbura
nitwo byemeza cyane ijana kujyana kwa yagiye mu kuzimu kuko niwe azivugira ubwiwe ariko nitwajanye ngo tubibone ariko muri ibyo arabyemerera wenyine twero tubaze kumusengera akabohoka byaravuze muri we inshuro nyinshi turafata umwanya wo kumukorera amasengesho y'iminsi indwi turamuza no gutaha kuma kuri kuri Eglise turamusengera hamara bohoka aramuzima gushika no musari mu rugo rwiwe aratekanye
ibyo bintu mwebwe mu mategeko mubiha ikibanzi kihe ntacho moragi kwiye cyane guhinyanywa mu buryo bw'amategeko ko mwavuze cyane n'amategeko ntatomoye neza
nkaza yuko amategeko umva ni bishasha amategeko rero azahinduka igihe haba habonetse ibyaha bishasha nibaza yuko ko tutangwe kugira amadeba nibaza ko bajejwe guhindura amategeko bazava barabati umuntu yemerera ko aroga barabe igihano bumuha ariko biragoye no kuvuga yuko bofata abantu bicutse bose ko babaroze bacaba hano amategeko yo batangwe kuja mu kuvyizera ibintazi bitabikuye kwitsegwa kuko ni ibintu byo kugwanya umugabo kame ko amaze kuboneka abatara mabuye nkuko mwabivuze bakabona bikagaragara bakana bifirima nibaze ko abajejwe amategeko kuko amategeko arahinduka mu gihe no mu mwanya igihe abantu abonetse ibyaha bishasha tayaza natumara amategeko urumva rero harimo ububisha utegeza gukingirwa nibaze ko bazobihinyanyura kugira ngo
yego reka tugarukize hano kino kiganiro
ariko imbere yuko mugarukiriza ngaho ngira mvuga akantu kanyuma nibaza aho gahamba aye
yego
uwizera imana ivyo bintu ntibiheza ngo bikore murumva rero yuko je bico mpamagarira abantu ndukwizera imana kuko murumva maze kwizera imana wabugwayo urakira wabanaho urumurozo ugahinduka wabanaho utigize uruga ayo mangetengete ntaheza wagukoreko kuko wizera imana
ariko pati mu bisanzwe yaba abantu bose bizera imana hari ibyaha byinshi biba bidakorwa ngira n'amategeko hariho batanaza hari imanza baba badafise ama sentare ngira ngo no kubaho ntiyoba ahari mugakwera yuko hariho rero batarizera imana ama sentare akabakiri karakora kumbure n'ivyo ngira ngo vyujamo kugira amasentara ashobora gutunganiza abantu nkawo
oya iko kwa cacu nuko tubahamagarira kwizera imana abantu bose niho rukiza rwa mbere ruri
ego reka kumbure tugaruka ijano kino kiganiro ngira ngo nk'ivyo bigaragara ko abantu badahwa amabuye canke bakabyara amabuye kumbure tuzo bitumira abaganga n'abadusigure ko ari ibintu bishobora kuba biri mu mibiri y'abantu ko amategeko na bamwe muri mwebwe mutemera yuko ibintu nk'ivyo bishobora kuba mu muntu biciye muri iyo myuka mibi yego
nuko rero harakoze mugenzi wacu Diane Ndonse n'abatumiririwe bari basangiye ikiyago ncuti bakunzi namwe mwatwumviriza mwakenuye yakoze mugenzi wacu Innocent Kimenyi muhinga bw'ivyuma yagiranije amajwi hamwe na ingenieur Nadran yamufashije nande Diane nahaze tuzosubire ejo nkaho twahereye muranigwe mubanyu no muvyanyu.